Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mu 2020 migufi ya shortwave ku metero 19 ku metero 22 mu Rwanda mu 2020 FM 104 ibice bitatu mu shorano kujya kwigira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru w'isatu wa Kaburungu radio yacu vewa kaburungu.com. Mwiriwe neza nshuti mwese namwe bakunzi bi radio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro kizwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kende mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga. Kuva ejo ku munsi wa gatatu Burundi ufise umushikiranganji wa mbere mushasha Gervais Ndirakuca yahora ari umushikiranganji ajejwe intwaro hagati umutekano n'iterambere ry'amakomine yasubiriye uwahoze hari umushikiranganji wa mbere Guillaume Bunyoni mu bandi bategetsi bahinduwe ni Gabriel Nzigama yahora ari umuyobozi mukuru ajejwe ibya gisirikare mu biro by'umukuru w'igihugu yasubiriwe na Colonel Aloise Sindayihura yahora ajejwe ibijanye n'iperereza ry'igihugu. Muri kigerero abarundi hamwe n'abahinga mu byereke politike barabandanya gushikiriza ukuntu bakiriye iryo hindurwa y'ubutegetsi. Mu kiganiro muri sanga cy'umunsi twatumiye abashinganye babiri bakurikiranye hafi politike y'u Burundi. Turi kumwe n'umuganwa Ildefonse Rugema avugira inda ingoma y'ubwami mu Burundi. Muri aho Ildefonse Rugema.
Ego me turaho mushinganye nkurikije
Nanyimpore sangwe umushikiranganji wa mbere mushasha naho mu Bwongereza.
Emwe urumva birahuriranye natwe dore bakoronka umushikiranganji mushasha mu Bwongereza.
Ni vyiza cyane rwose.
Antoni, yego.
Turi kumwe kandi n'umukuru mugambwe Savanya Frode Buclaver Pierre Cavel Nahimana muri aho mushya ntahe Nahimana.
Amahoro neza Frederic.
Muri aho murakobeye.
Ego cyane n'amahoro.
Na mwe musangwe umushikiranganji wa mbere mushasha. Reka rero dutangure kuri wowe mushikiranganji Nahimana. Mu gihe turiko turavuga n'abarundi bose bariteze ko leta nshasha irongowe n'umushikiranganji wa mbere mushasha Gervais Ndirakuca ishobora gutangazwa igihe icyo ari cyo cyose iyo leta muyiteze kwiga. Mushikiranganji Nahimana mwingaho. Ndabona Nahimana telefone yiwe ibaye nk'icika ariko reka tuje no kumushikiranganji Rugema naho ari kure mu Bwongereza atubwire ukuntu bakiriye ihindagurika ry'abategetsi bamwe yamwe na leta nshasha yitezwe muri iki gihe. Ivyo bintu byifashe gute muri iki gihe mwa yakiriye gute iyo leta nshasha?
Ego me murakoze kuduha ijambo. Ego naho turi mu mahanga ibintu biba mu gihugu cyacu turabikurikiranira hafi hanyuma tukaba tubona yuko habaye impinduka ikomeye kuko urwego rw'umushikiranganji wa mbere ni urwego rukomeye cyane mu gihugu. Hanyuma rero ingene twabyakiriye murazi neza yuko ari ibintu byatanguye kuvugwa nk'ibihuha nk'insaku nk'ibintu menga bizoba atari byo hanyuma rero mugabo amajambo yashikijwe n'umukuru w'igihugu ego yarerekanye neza yuko hari bitagena neza hanyuma mugabo rero murazi yuko hari ingorane twovuga zoba ziri mu mugambwe CNDD-FDD izo ngorane rero mu bisanzwe ingorane z'umugambwe ntawo zitiranya n'ingorane z'igihugu muri rusangi aricyo gituma tubona neza yuko iyo mpinduka yabaye yoba yabaye cyane cyane mu mugambwe uri ku butegetsi
aho mushaka kuvuga gute mushaka kuvuga iki
aho nshatse kuvuga yuko hoba habaye kutumvikana mu mugambwe uri ku butegetsi kuko nk'iyo umuntu baravuze ati nk'uyo mu general Guillaume Bunyoni yuko bamwikeka yuko ashobora kuri ku butegetsi ibyo rero ni ibintu byagiye biravugwa gutyo ego hama bisa nuko n'umukuru w'igihugu asa nu n'uwabicije nko mugabo ntadudure ko izina ariko rero mu gihe bakuye warasanzwe yikekwa byashyizerekana neza yuko ari we yari kwaragirizwa irikwa ry'ubutegetsi
muri ko muvuga ko zabari indyane ziri hagati y'uwo mugambwe
ego niko tuzibaza kuko nitubona neza ingene umuntu avuye mu wundi mugambwe yushaka ku ugambararira umukuru w'igihugu ava muri uwo mugambwe biragoye nibaza yuko hariho ukuntu tubona yuko abatwara umugambwe hariho ukuntu iyo umukuru w'igihugu afashe ingingo kuneza y'abarundi kuneza y'igihugu atwara umenga hari uko avuguruzwa ibyo rero byagiye biraba ni ibintu abantu bagiye babona bukebuke mugabo bihava bije habona hari nshatse kuvuga ari kwiyuko ari ingorane zuba zari mu mugambwe utwara kuko nibiboneka neza ingene umuntu yoba ari vuye mu wundi mugambwe yoshobora kwigenza nk'uko wubagirije amakosa yoba yarigenje aho niho nashaka kwerekana neza yuko iyi mpinduka yabaye cyane cyane bafatiye mu bakuru mu mugambwe aha sinovuga yuko hoba harabaye nk'ubu kugena uwo mushikiranganje wa mbere mushasha nitwibaza yuko abava mu yindi migambwe boba barafise icyo bayivuga ko ibyo byabaye ingingo ivuye mu mugambwe utwara
reka n'umushyanahe Fiye Claver aragira icyavuze ku kuri icyo kibazo ariko imbere yaho nashaka ndamubaze ukuntu yakiriye nawe nyine iryo hindurwa ry'ubutegetsi ry'abategetsi bamwe bamwe turazi ko hariho hitezwe ko leta nayo nyine ihinduka nashaka mutubwire mushyanahe Pierre Claver mutubwire Nahimana ukuntu mwakiriye iryo hindurwa ry'abategetsi turazi ko hariho nk'uko umushyanahe Rugema bivuze ukuntu byanugwanugwa ko hashobora kuba hari uruhagararo eka icuka kibi hagati y'abategetsi bakuru mu Burundi tuga ku ijambo mushya ntahe Nahimana
ebo twebwe turi mu gihugu ngo mugambwe sanyafukude bu turakurikirana cyane ibiba mu gihugu kuva umukuru w'igihugu ahari ubu agiye ku butegetsi yamye akoranya abakuru b'imigambwe cyane cyane yatubwira yuko amaze kubona yuko mu gihugu hariho intambamyi zikomeye kugira ngo igihugu gishobore gutera imbere Jenerali tubwiye angatari gace aratubwira yuko anabona yuko hariho n'abarundi bunini baba intambari ku iterambere ry'igihugu. Kandi namwe bo mwarabikurikiranye mwarabonye yuko mwagiye murakurikirana yuko hariho ingorane zitari zike zerekeye ubutunzi mu gihugu. Ibyo rero igihugu kimeze gutyo nkumbure hariho ingorane z'ubutunzi zikomeye nk'uko twagiye turabikurikirana, ibibazo ntibibura kandi biba byinshi kuko abanyagihugu baba bakenye bakamererwa nabi. Utwara igihugu rero urumva na wene birakugora cyane rwose.
Muri ko muvuga ko izo ndyaneze zishobora kuba zavutse mushyira nawe na Imana.
Ibyo twumvise ni uko n'umukuru w'igihugu ya Minisitiri yavuze ati je ndabona hariho abantu basa n'abashaka gutembagaza ubutegetsi. Ibyo yarabivuze neza cyane ntutse ngo muganga usanga Frode twarasohoye itangazo rivuga riti naho hari ingorane zimeze gute ibyo kunda yuko mu ku ntambwe tugeze ko bica mu nzira mwe n'izo zo gutembagaza ubutegetsi.
Ariko murabye ikintu mushya nahe Pierre Claver Nahimana murabye ikintu ko da ibibazo indyane hagati mu bategetsi zoba zunyuwe n'ibibazo bihari mu gihugu nk'ubu ubukene mu gihugu. Ibyo nibyo muriko murashaka kuvuga?
Ego ni by'ukuri kuko ibyo turabizi mu Burundi honyene iyo habonetse mu gihugu cyacu muri mwene bihugu byacu bikenye turabyumva no mu Buraya n'ahandi. Y'igihugu kigiye mu bukene mwene busikara ingorane mwene isi usanga rero mu butegetsi haduka icuka kiti ibyo turamaze kubibona hatari hake n'u Burundi tubaza yuko ari uko byagenze. Hari hamaze iminsi havugwa ibibazo byerekeye gutwara nabi korupsiyo n'ibindi. Urumva rero y'ubutegetsi bugeze ngaho hashaduka rero ibintu mbenijwe babona rero mu buryo basayibaza n'ibibi biva kuki. Urumva rero umukuru w'igihugu muri iki gihe yaradomye no kurutoke hari abantu batuma ibintu byose biba. Rero ibi byarabibaye uko agena uwundi mushikiranganji wa mbere bitangaje cyane rwose bitangaje kuko ibintu abari biteze harakenewe ko aba ihinduka nibyo byarabibaye. Icyo twizera ni uko nk'ubiri uhinduka ryoshika ku bintu birama nkumbure igihugu kigatura agahengwe nkumbure kuri ibibazo tuvuga n'iterambere hakaboneka yuko igihugu kiri kukiratera imbere ubutunzi bukiyongera n'ahandi bitageze gutyo urumva abarundi basagira ibihinduka ntacyo byatumariye.
Tugarutse kuri mwebwe Idefonse Rwema twavuze mu ntango kuri leta irindiwe muri iki gihe murashaka kutubwira ikintu mwifuza ko abagize iyo leta bo kwihutira cyangwa ubwa mbere namere mutubwira ukuntu iyo leta mwifuza yo bimeze.
Ego nibaza yuko ingorane nk'uko umutumire turi kumwe abivuze hari ingorane zikomeye cyane z'ubukene mu gihugu. Ibyo bikerekana neza yuko hariho ingorane murazi ko dusanze turi no mu zindi ingorane z'uko hariho abarundi bari hanze y'igihugu nta umenya ikibabuza gutaha hariho ibintu byinshi byo gukora muri iki gihe. Urumva rero turiko turabona yuko umukuru w'igihugu ariko ashaka kugira umugwi w'abafaso n'abashingantahe bashobora kumufasha gutwara uko abyifuza ku neza y'abarundi. Aha rero icyo twosaba ni uko hatowe impinduka gusa ugasanga umuntu asubira iwundi kugira aze kugira bya bindi canke ntihagire akarusho kahaba. Twifuza rero yuko howe impinduka ije kuneza abarundi bose aha rero ico twa nariko ndavuga ni kubijanye n'ubukene bubaye ndanse mu gihugu cacu imigambi y'umukuru w'igihugu y'uguhimiriza abanyagihugu kwironderera babikije mu burimyi mu bworozi n'ibindi iyo migambi ni myiza cyane niyo gushikira hanyuma ikindi naco ni ibibazo bijanye nabo umukuru w'igihugu avuga yuko batamushyigikira canke bamwononera mu migambi ariko arakora yo guteza imbere igihugu aha dushatse kuvuga nk'abikekwa yuko basahura itunga rya leta iyo mpinduka rero abo bashikiranganji bashasha umushikiranganji wa mbere niwe ufatiye ya mbere kugira akorane n'abantu bakorera kuneza abanyagihugu
Ildefonse Rwema hariho abantu benshi bavuga ko ico kibazo ari kibazo kimaze imyaka myinshi cyane rwose kandi amaleta yose yamaza azashaka kucicarira ariko bikaba utwiro twose tukaba imfa gusa ku bwanyu hoko guki kugira ngo gusesagura amatungo y'igihugu weka kurya ibiturire bigirwe umuziro
ibyo n'ukuri burya mu kirundi bavuga ati umweru uvuye ubukuru ugakwira hose ibyo bintu murabona iyo ariko baragwanya ibiturire ukabona bagiye kugwanya polisi mutoya ahagarara ku ibarabara nabo nyine usanga agashara katamukwiye hanyuma ugasanga iyo giriye igiturire cy'amayeri igihumbi cyangwa ibihumbi bibiri nibyo abagize amakosa ariko umusuma umuntu yonona itunga ry'igihugu suyo wonona itunga ry'igihugu ntibajye bari hejuru kuko ntitubona na rimwe bafata uwononye itunga ry'igihugu ari hejuru ngo bamushyire imbere y'intahe abanyagihugu babibone izo nizo zubikwiye gukogwa abantu tukabona yuko by'ukuri abantu bafite amatungo y'umurengera bitaboneka neza aho bayakura abo bantu kugira igihindutse abo bantu bakabashira imbere y'ubutungane kuko ni ibintu byoroshe no guhotohoza uri umushikiranganji umushahara uronkabira urazwi uri umukozi wese wa leta umushahara uronka urazwi muri ico gihe rero nibaza yuko ndashaka kugwanya kurya ibiturire gusaba ibitungwa ry'igihugu byohera hejuru gome bikajaniranya n'abari hasi kuko burya iyo ugutwara akwese ingendo atariyo hari igihe nawe uvuga uti n'uwunkurira arabikora ibyo rero nibyo byishe igihugu kandi abagwa mu mpuhwe cyane n'abanyagihugu kuko urabye ayo matungo y'umurengera benshi usanga bafise ukaraba umunyagihugu akeneye bike ugasanga n'ukuri hariho ukuntu abo bantu bari hejuru baba biciye ubuzima bw'abantu batari bake mu
gihugu ikibazo cya ruswa cyo kurya ibiturire ikacu kubyuza amatungo ya leta n'ikibazo gihambaye cyane rwose abatetsi bose bamashira umugambi imbere wo kuyirwanya reka tuje ari kumushyira ntahe Nahimana nawe nyine mushyira ntahe Nahimana ndabona telefone yiwe itarasubira kugaruka tukiri kuri wewe mushyira ntahe Defense Rugema none ku bwanyu nk'abo bagize iyo leta boba ari bande kenshi na kenshi umugambi uri ku butegetsi niwo ugena abantu baba abashikiranganji muri rusange ariko aho usanga kenshi na kenshi hariho abategetsi bafata inkingo eka yo kwagura agashyiramo abandi nk'uko abategetsi bamwe ariko barabisaba ikintu abantu abashikiranganji bifuza ko bagize leta bo bari bande
gomeye icya mbere na mbere cyo n'abarundi babushitse bamushatse kuvuga abashingantahe n'abapfasoni babishoboye aha rero washaka ndacisha nko mvuge ari ikintu nibaza ko ari nta kibi ntambamye kurusha kuba inyishu yingene ibibanza by'ubushikiranganje byo zotangwa ibi bintu zukuraba egomea murazi yuko haje ibintu by'amakota ethnique ibintu bya byivangura rya moko ibyo bintu nibaza yuko wifatira ko saragemwe bizwa shingiro ntaho byanka mugabo n'ukuri ico dusaba nuko buraba umurundi abishoboye hamikini naco bakaraba cane cane hamvuga umugambo uri ku butegetsi ntubandanye wigungira ko ubutegetsi barabe mu yindi migambwe barabe yuko hari ababishoboye nabo nyine babashire muri iyo murwo rwego rwo bashikiranganje kugira barabe barundi bukuri abarundi bagende ijambo abarundi bagende ukuri n'ubutungane kandi murazi ibibanza by'ubushikiranganje ni kibanza kitaraba cyane cyane politiki mwa kiraba ni bimwe bavuga yuko ubu umutekinisiye ubu umuntu bagushize imbere kuko hari ibyo ushoboye sukubiza mu mugambwe na kacankuriya mugabo babona yuko hari ibyo ushoboye mu bwenge ufise
Amerika
n'ibindi
n'ibyiza ariko tuje no ku no kumushyira ntahe na Imana nawe nyina gica tubwiye ikintu mwiteze kuri iyo leta n'ikihe hari ibintu mwifuza iyo leta yoza irangura bwa mbere na mbere
ego naze hi ya uguhindura ni byiza mugaba ntibikwiye kuko urahindura ukazana abantu bacha bahangana nibibazo byari bisanzwe bihari bikomeye ibibazo rero bihari cyane cyane turabona ibibazo byerekeye ubutunzi abantu bose benshi bariduga yuko bakenye hariho n'ibibazo bya politiki hariho n'ibibazo by'imigendere n'ibindi bivugu hari ibibazo byinshi burya usanga leta ije cyangwa yari hari yateza guhangana nabyo rero nkumbure turazi twese yuko umukuru w'igihugu yarahira ariko arindikwa hari ibintu byinshi yavuze azokorera abanyagihugu bazokorera igihugu cy'u Burundi ni ukuvuga mu gushyiraho leta cyangwa mu gushyiraho ubutegetsi buzotwara bufatikanije n'iyo leta bisaba yuko abo bantu bose baba biyumvamo iyo politiki iyo programu iwe iyo migambi yemereye abanyagihugu bakabyumvikana muri icyo gihe bashobora kubikora sabo mu mugambwe wiwe gusa kuri ibyo bya politiki byerekeye umutekano ibyerekeye ubutunzi ibyerekeye imigendere n'ibindi bihugu urumva ni ibibazo bikomeye cyane rwose nkumbure bisaba yuko umukuru w'igihugu arondera hirya no hino atari mu mugambwe wiwe gusa kandi bakemeranya bose yuko iyo ntumbero bayifashe kugira ngo bagerageze gucorera hamwe bose bari kumwe inyishu z'ibyo bibazo bitageze gutyo ngo babyumve kimwe ntibikunda n'ubundi nabo woshiraho wobaheze birashobora ko nabo woshiraho ibyo bibazo bibananira babifatikanije n'abandi bantu benshi abarundi benshi bakomeye muri mwene ibyo bibazo bashobora kuvuga bati ibibazo tubyicarire gutya mu minsi izoza bizobe byatoye umuti
atubibutse nshuti mwese ko muri kumwe babandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi rya Amerika turi kumwe na Fabrice Habimana mwiriwe neza
yego mwaramutse
neza muri hega Habimana
ndi hano mu Rwanda i Kigali mu karere ka Gasabo
ni byiza cyane rwose urafite ikibazo murafite icyumviro turi ko tuvuga cyane cyane ku ihindagurwa ry'abategetsi bamwe bamwe mu Burundi kandi hitezwe na leta nshasha duga ku ijambo ikibazo icyumviro
murakoze cyane ku ijambo n'umwanya kuba mwafashe umwanya wo gutegura ikiganiro mu by'ukuri ngenda ntabwo nenda muri byinshi nashaka kubaza abo batumirwa mu icyo kiganiro mwabatumiyemo kuri ibibazo bikurikira ese kuba perezida Ndayishimiye yaratsinze gufata icyemezo akabarinda ubwo ajya kubivugira mu migani mu nsengero n'ahandi hatandukanye ko hari bamwe mu bari kumunaniza bikaba ko ari ugutinya ko yafata icyemezo kigateza ikibazo igihugu kandi nka perezida yarabifite n'ububasha kuba yakwegeza umuntu akamukora umwanya yari arimo ikindi cya kabiri nshaka kubaza abangira bose baraza gufatanya kugira ngo badusobanure neza. Kimwe cyaka kubaza nkaba nagira ngo musobanurire ukijyanye no kuba ya atigeze asabwa muri yombi kugira ngo akurwe iperereza kujya yakekwaho kuba ayari umuntu utegereza guhirika ubutegetsi cyangwa se kugambanira ubutegetsi akoze kudeta. Ese ntabwo azakorwa ubutabera kugira ngo abashe gukurikiranwa cyangwa se afite ububasha bwo kuba atakurikiranwa. Ikindi cya gatatu, nkaba ngira ngo tubaze ese mu gihe yaba atidegende aho ngaho mu baturage, se abaturage bo mwaba mwizeye ko bafite umutekano ku buryo yaba atagifite bamwe mu bantu bakoranaga nawe bagiye kongera kwiyunganya byibuze bakabona ubundi yakudeta ikaba yakorwa. Kandi muri Afurika tuzi ko neza tumaze kugera kuri demokarasi ndetse nta bintu byo gufata ubutegetsi binyuze mu ntambara bizongera kubaho. Murakoze.
Murakoze Habimana. Reka mushyanahe Nahimana ce hirya no hino ibibazo mushikirije mu kanya gatoya mugire mutange imfunyafunyo nyinshi muduha duga ku ijambo mushyanahe Nahimana.
Kuko nkumva neza cyane cyane kubera bigeze meze nabi nusubiriramo neza
ikibazo. Ikibazo cya mbere ni uko yavuze ko perezida yabanje gutangaza icyo cyuka kibi abo yise bihanganye bashaka kugira kudeta kandi ashobora kuba ari ingingo yofata zo gukura cyane kwegezayo abo yibaza ko boba ari intambamyi. Ahandi naho yabajije ko mu gihe wakuweyo acidegenza umutekano ntushobora kubandanya uhungabana ko ashobora kuba afise n'abandi abanyagihugu bamushyigikiye.
Umukuru w'igihugu ku byo tuzi arafise ububasha buhagije, arafise ububasha buhagije bwo kugira ngo ashobore guhindura ibintu. Iyo ariko aravuga ati hariho abantu b'ibihangange, nibyo muri iki gihugu cyacu turabizi neza yuko cyaritaraze kahise igihugu cyacu na kubu usanga bivugwa yuko abategetsi bakuru bakuru abasirikare n'abasirikare manini ibyo n'ibintu barahibera bakitaba ibihangange. Ibihangange urumva afashe ndingati ndiko ndahangana n'ibibazo bikomeye uku n'ukuku ivyo bihangange itegerezwa kumva yuko dukenera gukurikiza guhangana n'ivyo bibazo binyishu bihugu baza by'ubukene n'ibindi. Urumva yaba yamaze gufata intumbero, ibyo arabirengana. Abirenganye je navuze nti aca rero ashyiraho intwaro yo guhangana na mwene ibyo bibazo adufashe gusaganye kuko undi hariho abarundi bari hanze, hari abarundi bari mu gihugu batari gusaba umuganga batari abasirikare
umurongo
turafata na ibyo bihangange bumva hari abasirikare bose bavuga ko ari bihangange basize kunda kubivuga ashaka ariko abasirikare bavuga cyane kuri bihangange.
Reka tujene ku mushyana he
abahinga basize tuvuga abahinga ari abahinga ari abasirikare bose bavuga ibihangange.
Ndabona umurongo rimwe rimwe utamera neza ndumva hacamwo ikaparazite nyinshi cyane rwose. Reka tujane kumushyira nahe Idefonse Rugema nawe nyine agira icyo avuze ku ishure ku bibazo vya Fabrice Habimana. Mwategereye ibibazo nka vyose?
Ego me ndagerageza kuvyishura neza ko ego ntagira icyo ndishe murambwira.
Yego.
Ego me ikibazo abajije, ibibazo yabajije bisa ni ibibazo byiza cyane, bisa washaka n'ibyo twari guhera ko kuko ubuga intwaro gutwara igihugu murazi ko bitoroshe, arico gituma ngira kuva na kera burya hariho ibanga mu ntwaro, ibanga ryo gutwara. Egume kubona ibyo bintu byatanguye kuvugwa nk'ubu urusaku nk'ibihuha nk'ibiki ibyo nibaza ko bitagenze neza atariko byari kugenda niko ndabyiyumvira kuko umukuru w'igihugu arafise ububasha bwo gukoranya aba abo yizeye abo batwarira bamufasha gutwara kugira ibibazo bimwe bimwe cyane cyane nk'ibibazo bikomeye nk'ibyo babanze kubyiga bitarinze kuja ahabona bitarinze kuvugwa nk'ibintu umenga si byo aha rero nibaza yuko kuba harabaye ikintu aho gufasha abanyagihugu kumva ingorane z'igihugu bishobora gutuma ahubwo haba icuka kibi mu banyagihugu aha rero ngira sibi kunegura iyo habaye ikosa naho yobara umukuru w'igihugu twibaza yuko ibyo bintu bitari kuvugwa ingingo zari gufatwa imbere y'uko ibyo bintu bibanza kuvugwa nk'isako ariko rero kubera byamaze kuba nta kintu ubucu kwitondera nk'uko uyo yabajije ikibazo nuko nihaba harabaye amakosa by'ukuri uhindura ni kimwe mugabo nihaba hari amakosa n'abayakoze bakaba bazwi icyo kurikira ni uko borengutswe imbere y'intahe bagahanwa bakurikije amategeko ibyo nabyo nibaza yuko ari ibindi bintu bishobora gutuma abantu bagira icyo batinye ku ntwaro umuntu ntiyadukize ibintu bigende ari uko ariko hakurikizwa amategeko ntihabe n'ikintu cyo kuvuga ubutegetsi ni ikintu gikomeye cyane murazi neza yuko amakudeta bamaze kuba mu gihugu kenshi yamahitana ubuzima bw'abanyagihugu bakagwa mu mporero ibi rero n'ibintu byo kwitondera bikatomogwa neza icyakozwe cya mbere ni uko basubirije umushikiranganji wa mbere
iyo ni intambwe ikomeye nk'uko mubivuze
nibyo dushaka kumenya ingene bizogenda
reka duhe n'ijambo ubundi munywanyi wa radio ijwi ry'amerika Twagirayezu Marcel mwiriwe neza
mwiriweho Frederic
muraho murakomeye
yego turakomeye mperereye i Kigali mu Rwanda
nziza
ndashaka kubaza abatumirwa ni ikibazo kimwe urabona premier ministre na president bakomoka mu ishyaka rimwe cyangwa se mu mugambwe umwe nk'uko mu kirundi bivugwa kuba mu myaka ibiri yari ishize haragaragayemo utuntu nk'utu tw'utunenge tugeraho umwe ashaka gukorera kudeta mugenzi we ni ikibazo ndetse nkatwe abanyagihugu n'ababanyi n'abaturanyi babo tubonamo nk'ikibazo none nkabaza abatumirwa si ikimenyetso cy'uko mu ishyaka ubwabo hari n'amacakubiri ese kuyobora igihugu ishyaka ukomokamo ry'ubwaryo ritari mu bwumvikane ahari iterambere ryapfa korohera perezida ni izihe nshingano nshyashya kandi ziremereye bitegereje minisitiri w'intebe mushyashya uriya Gervasi Ndirakobuca
murakoze Marcel reka mushana Hinayimana gice hirya no hino murabaje ikibazo cy'uko hashobora kuba hari amacakubiri umugambwe ndabona telefone ya Clavera Nahimana yashobora kuba atumvise neza ikibazo mukabaza kandi n'imigambi mishasha y'umushikiranganji wa mbere mushasha duga ku ijambo mu kanya gato inyishu ngufi yavuze ko mu gihe cy'imyaka ibiri abo bategetsi bari kumwe hakaba hari icyuka kibi eka kwikekana kuri kudeta si ukubera amacakubiri ngo yoba ari umugambwe icyo ni ikibazo cya mbere hanyuma icya kabiri ashaka kumenya niba hari imigambi mishasha yotuma ibyo bibazo byose bitasubira kuvugwa umushikiranganji wa mbere Ndirakobuca yoba afise ivuga ku ijambo
ego
icuka kibi turabizi twese tuturabye kahise ki kahise kavuba ku Burundi bwacu cyane cyane n'umugambo uri ku butegetsi turazi yuko kuva uyu mugambwe ugishyikiye ubutegetsi hari haraduka indisi cyuka kibi hagati mu mugambwe CNDD-FDD ibyo turabizi twarabikwe cyane ntibyigeze bisa n'ibyaheze rwose twarabikurikiranye no mu mwaka w'2015 n'ubu nibyo turiko turabona ibintu byibonekeza ibyo rero nabyo iyo umugambwe uri ku butegetsi hakaduka ibintu mwe n'ibyo biratuma no mu gihugu haza uruhagarara ibyo nibyo ibintu biboneka kandi ntibije gitunguka abari mu gihugu twagumye tubikurikira buhoro buhoro abavuze kariti bari kuja ahantu nkunguru bakicara bakabitorera inyishu imbere y'uko bikwira mu banyagihugu nibyo natwebwe mu itangazo twanditse twavuze tuti aho kuvuga ibyo by'amakudeta ibyo ntabyo twemera abantu baje hamwe baraho buhurira bita dialogue ibyo bibazo babiganire neza barondere n'abantu hirya no hino batari muri uwo mugambwe bafashe kuko umugambwe uri kurategeka igihugu kiba kintu gikomeye cyane rwose iyo bibaye nabi igihugu gica gihungabana ibyo rero ni ibintu tubona nta yindi nzira ihari atari uko abantu bicara hamwe bakiyumvira twemwe ntituri mu nzira zo kugira ngo bahane abantu bagire gute ibyo si byo turimo ibyo dusaba ni uko abantu boje hamwe bakiyumvira bagatekereza ntibasubire kugira ibintu bihungabanya umutekano w'igihugu ahubwo bagahamagara n'abandi bari mu yindi migambwe n'abatari mu migambwe hariyo abahinga benshi mu bisata byinshi byari bya politiki byari by'uguhanura byari bya hehe byari by'ubutunzi bashobora kuvuga bati Uburundi bwacu ishusho intumbero zimeze gutyo ibyo nibyo turiko turavuga nibyo dushaka yuko byoba niwo mushikiranganji wa mbere wundi aje nibyo bibazo nyene azosanga biri imbere yiwe ibyo bibazo nyene azosanga biri imbere yiwe n'andi atabifata wabikore uko turiko turabivuga na wene uzosanga mu minsi izabice bimugora
muriko murabandanya kumviza iradiyo Ijwi rya Amerika turafite wundi munywanyi w'iradiyo yacu Eric Nsengimana muri neza muri hega Eric
Tujumbura
murafite ikibazo murafite icyumviro turiko tuvuga kwihinduka ry'abategetsi bamwe bamwe muri iki gihe hitezwe ko hashobora kuba leta nshasha ishobora gutangazwa umwanya wariwo wose tuga ku ijambo ikibazo cy'imviro turi kumwe n'abashingantare babiri Ildefonse Rugema na Pierre Kavere Nahima
twese turashobora kuvuga nuko ku bijyanye n'impinduka nta bibazo tubafa ko birebire kubera ko ejo twari mu kigobe dukurikirana irahira ry'umushikiranganji wa mbere mu gatondo twazindutse tubona hari impinduka yuko leta ihari ishobora yahindutse rero nta bibazo birebire turiko turabona ko gusa nyenshi umukuru w'igihugu ariko arashaka kuzana amaraso mashasha yo guhindura leta kugira ashobore gukora neza nk'uko ariko arabishikiriza ko atariko baramufasha hanyuma kubona yafashe ingingo yo guhindura leta n'uburenganzira bwiwe kugira ngo ashobore gutunganya neza imigambi ashyire imbere ibyo leta yiyemeje na shenshani igihe yiyamamaza ashaka kuba umukuru w'igihugu kugira ashobore gushyira cyane abarundi aho yifuza ko bashobora gushika ishobora gushima bashobora kuba ibintu ntibiragera neza yisubiramo kiyevariwa hanyuma akavuga ati ngomba shireho inzego by'ukuri ni inzego zishobora kumfasha kugira dushobore kubandanya rero nta kibazo kitwavuga kirimwo baje kubisikanya mu mabanga mu mutekano ntangire kuri uyu muhingamo rero ibintu byose biriko biragenda neza nta kibazo tuvuga ko dufise muri iyi
murakoze Eric Nsengimana reka duhe n'ijambo kandi Daniel Mugisha mwiriwe neza
mwiriwe neza ndabaramukije mundamukize n'abatumire ngaho
barakumva muri hehe ga Mugisha
turi mu Burayi muri Finland
Finland
murafite
ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyumviro turi ko tuvuga kwihindurwa y'abategetsi bamwe yamwe mu Burundi n'iki gihe hitezwe leta nshasha duga ku ijambo ikibazo icyumviro
okay ndaterera nongere ndafite nakabazo abo batumire baraza kukishura ariko reka ubwa mbere ntangire kugushima kwanza ibyo perezida yakoze ni ibintu byiza ariko ku rundi ruhande nk'abarundi turavise amakenga tukavuga tuti kugira ngo utware abarundi cyangwa utware abanyagihugu ariho hose bisaba ko bagukunda bakwiyumvamo uwo yakuye ni unyoni perezida hanyuma shiraho ndakugarika kandi ndakugarika mu bategetsi mu Burundi ni umutegetsi nabonye natwaza umukazo kumurashura kwa yorohera perezida Evariste ndayishimiye mugabo abanyagihugu ntibamukunda kubera ko nkaho yarakora muri gabushikanaje yakoreramo ingingo yafashe zatoteje abantu benshi cyane nkizo guhagarika amataxi y'ibiro amataxi moto kubomora amazu ari ku mabarabara hanyuma ntibubaka ayandi urumva ibyo bintu rero byatumye abarundi bamwanka ni ku ruhande rwanjye mugo ndazi ko batamukunda kubera ko abarundi benshi barakinye ibi ndabivuga ndabikuye ku kinone ni kubera yuko perezida nimba yashatse guhindura yari kuraba ubundi muntu byibuze nimba atashatse umworohera asubiriza bunyoni mugo ntasubirize ndakugarika ndakeka rero bunyoni intwaro yiwe ni igisirikare n'igipolisi n'izo n'icyo kimwe n'ibyo n'umu polisi n'umusoda intwaro igumye ari ya indi y'umukazo nyine urumva ishobora kuzoheza perezida mugabo ntiyoreza abene gihugu aha ni ku ruhande rumwe ikindi cya kabiri numva navuga nuko
muvunagure amajambo kugira mu rangirize ko cya kibazo
murakoze ikibazo no sindashigera ko ariko reka mvuge ikindi uko yagiriye generale Bunyoni na Nyaragase no mu bindi bihangange uko mu butegetsi bw'u Burundi harimo abandi bantu benshi bagirizwa ibyaha nk'ibyo n'abarakunda kubivuga sumwe si babiri kandi turabizi ko ari abanyuruza amatunga hari abigegereje amatunga ya leta yongere afata inyungu zikurikira kuko yavuga yuko Bunyoni yanyuruje amatunga nuko tubimenyera kwa mukuyu bwa mbere yabivugira mu migani ko yabivuze ko ari bihangange byegereze ubutunzi bwa leta hanyuma mukurikirane n'ibyo bintu bibye babigarure yibye canke abigarure hanyuma umutumire abo batumire icyo akabazo noheza ko nuko nagenda bibarize barafite icyizere neza yuko ibintu perezida yakoze bizohava bizanira umusaruro abarundi bivanye nuko intwaro y'umukazo yagumyeho n'uwo yashizeho ari muri bajya nyine batwaza umukazo yashizeho nabo nyine batwaza umukazo
murakoze reka mushenahe Rugema atangure ishuri cyo kibazo ni abashaka rashaka no kugira icavuze ku byimbiro bibiri mwashikirije mu kanya gato cyane rwose Rugema murara kwisaho
egome murakoze ndashimiye nuwo mushinga naye abaje ibibazo ego nibaza yuko ivyo turiko ivyimbiro turiko turatanga ngaha atari ivyimbiro ngira byo kushigikira canje kunegura leta ihari mugabo ari vyiyumviro turiko turavuga bijanye niyo mpinduka yabaye ico no bivuga ko rero nohera ko nabivuze na kare iyi mpinduka y'umushikiranganji wa mbere ica ijaniranya no guhindura abandi bashikiranganji mu ntwaro nuko ibi bintu nibishitse kubera mu bihe bisanzwe mu bihe umukuru w'igihugu avuga ati kuko ibintu byo guhindura abashikiranganji ni ibintu byamaho ku ntwaro zose byarabaye mugabo bikaba ari uko byateguwe bakaraba umushikiranganji wese uko yagiye arakora bakamusubiza iyo bikenewe ibi rero byabaye muri iki gihe si bintu byabaye mu bihe bisanzwe byabaye nk'uko bibaye kubera ingorane zihabaye murumva rero ni ibintu bibaye na muntu yovuga gitumbo kandi yanjye bayihenze cyane kuko turavye kuva igihe batanguye kuyikeka yuko hariho ihikwa ry'ubutegetsi ririko rirategurwa n'ibiki n'ibiki sikera cyane murumva rero yuko irihinduka y'impinduka mu bashikiranganje uhereye ku mushikiranganje wa mbere si ibintu bije mu bihe bisanzwe nkuko rero uwo mushinga ntaye yarabajije ikibazo ariko arabivuga igikuru guhindura gusa igikuru no kuraba abasubiriye abandi uko bari basanzwe bazwi mu gihugu uko umukuru w'igihugu ababona yuko bashobora kubafasha by'ukuri burya umuhanuzi n'umuhanuzi akubwiza ukuri akakubwira ati
ndabona kandi akatujanye mushena he rugema na basabye ko mumpa inyishu ngufi ngufi cyane gose mu sozere kuri iyo nyishu
ikindi naco na noca mvuga nuko nkuko nari nabicijijemo nuko bugiye mu ntwaro cyane cyane umukuru w'igihugu n'abafasha biwe hari ibanga ryo gutwara hari ibanga hari ibintu biguma mu ibanga bigaserwa ari uko bataka bagatanga n'insiguro ari uko ibintu byahindutse bagatanga izo nsiguro mugabo rero ikintu nukongera ko ngaha nuko icyo twocima icyago cyane nuko abagiye gusubirira abandi nko mu cikiranganje wa mbere murazi neza yuko ibyo uwo mu yabajije ikibazo asanzwe azwi mu banyagihugu yari yamushikiranganje umuntu hari hagati n'umuntu yarazwi cyane mu banyagihugu mugabo kumenya kwazwi neza cyane nabi ibyo nabyo nyene bari bakwiye kuba yuko bizokoroza
icyo kibazo tugihe kandi no n'umushikiranganje Pierre Kabena Himana kibazo cha umushikiranganje Mugisha tugakwijambo cyerekabere matwumva
ndi igotwa we ni ntwaro z'umukazo nkumbure ibazo dufise byo abiva yuko abantu burudiza kuri kiza demokarasi nkuko tuyifuza mu Burundi ibyo ni ibazo byama bivugwa cyane gose ariko aho tugeze n'ibihugu byinshi turaziko umugambwe sayafuraje n'umugambwe gumuvuga ibya demokarasi dushaka demokarasi mu Burundi muga demokarasi su kuvuga yuko umuntu wese umureka ngo akore ibyo ashaka ko yishaka avuga ibyo ashaka ko ashaka amusanga hakajigari mu gihugu aho rino hari kibazo gikomeye mugabo ngira ngo sico kibazo turiko turaharira ubu turazi neza yuko muri demokarasi yo cyakaba kajagari hano abantu bagakena n'ubundi bazogukura avuga bati no riyo demokarasi yatuzaniye iki hanyuma niwa twaze umukazo naho abantu bagakena bakamerekwa henye bazogukura bavuga bati ntacyo byatumariye intwaro zose rero ziba nziza iyo zishitse ku neza y'abanyagihugu bakamerekwa neza bakamerekwa neza ko babishakanye bagira ubworo agatera imbere ibyo turabizi uravye ku isi hose ari ibihugu bavuga bitwawe mu mukazo ugasanga ariko nibyo biteye imbere n'ibindi usanga uvuga ngo biri muri demokarasi ugasanga birateye imbere n'ibindi usanga bitwawe n'umukazo ugasanga bitinduye n'ikindi gisaba ko kimaranga twogiharira mu kindi kiganiro ariko icyo tubona ubu icyo tubona ni uko abanyagihugu ntibabe ariko bukene cyane cyane cyo cyo cya mbere kandi ni bose ni benshi ni nka bose bisaba rero yuko intwaro ihari ihangana n'ibyo bibazo abanyagihugu bafise bisaba yuko uwo mushikiranganje wa mbere aje ashyiraho imbere imigambi nka kuri mukuru w'igihugu yavyiyemereye wenyine aho yari karahira akavuga ati ubu twese tuye gufata izi ntumbero ntagire ibyo yikuriye mu mutwe atangwe kwikora ibyo yikuriye mu mutwe we n'ibyo bamwe bavuga bitanditse mu migambi umukuru w'igihugu yari yavuze bazivuga bati ibyo wewe nibyo uri kubikorera wenyine murasoma neza ibyo migambi umukuru w'igihugu yari yavuze harimo ibintu byinshi yaba aribyo bikogwa nkumbure tuba tugeze ngaha
ego tukiri kuri mwebwe nyine mushana he nahimana tukiri kuri mwebwe tukiri kuri mwebwe mwavuze ikibazo cy'ubukene ukabije bushora gishora kuba ari cyo gituma haba indyane nko muri leta y'u Burundi ariko murazi ko hariho indyane nyinshi cyane gose murazi ko hariho ubukene bwinshi cyane cyane muri iki gihe mu bihugu bitandukanye ariko ibihugu byose ntibiri mu kamujyane nkuko tubibona
nacubise neza icyo kibazo
ikibazo nuko mwavuze mu kanya gaheze ko ubukene ukabije aribwo bushobora kuba butuma haba umwumvikano muke muri leta y'u Burundi ariko murazi ko muri iki gihe ku isi hose ubukene buhari kubera imvo zitandukanye ariko nta ruhagarara kenshi na kenshi ucubona nko mu bihugu biteye imbere ingorane nyamukuru nizihe umuzi w'icyo kibazo uri he
nigeze nasiguye kare hari abavuga bati iki kibazo kije kubera ubukene bwatewe n'ingwano iri hagati ya Ukraine n'Abarusiya niho twabuze ibitoro tunguru turabura ibitoro abantu barashavuga oya tunazi yuko ibi bibazo biriko biraba byaguzwe kuva kera n'ingwano itaratangura kuvugwa ibibazo by'ubukene by'uko abantu bihubana y'uko abantu banyuruza amatungo ya leta hakabaho abatunze gusumba abandi bariko barakina ibyo byatanguwe kuvuga ngaha mu Burundi ntibije rero ngo ni bitanguye kuba ku isi muri ino minsi oya ibi byaje muri ino minsi bya Ukraine n'Uburusiya byaje bisa n'ibihuhura ibyari bisanzwe byari ikibazo ni bimwe bita mu gifaransa tuture n'ibintu byo mu gihe iheze muri imyaka iheze byagiye biraduga biduga nicyo gituma mvuga nti ni ibibazo bikomeye biteza guhangana nabyo ni ibibazo bikomeye biteza guhangana nabyo ibyo nabyo byerekeye abategeka yuko abo ari ku butegetsi bashwara cyangwa bakagira gute ibyo bihugu byose irabaho ugasanga umugwi uri ku butegetsi bakavuga bati jewe ibi no bitunganya gutyo wundi akavuga ati no bitunganya gutyo ugasanga ntibumvikanye ibyo turabizi no muri bihugu birabaho ariko ibyo tubona ubu harageze yuko abo bari ku butegetsi baronderera no mu bandi batari umugabo uri ku butegetsi hari abahinga benshi bamwe bahamagara ngaha bava mu Buraya bava muri za Amerika bakaza ngaha bagasigura kugira iki gihugu kiveyo kukugwa
ndabona kanya kihuta cyane rwose mushyira na himana
kandi zacanzwe n'abarundi ibyo rero dushaka yuko ubyo utangura kuja mu ngiro umushyitiranganji wa mbere agiyeho akabifata mu minwe akumviriza abarundi bose kandi agashyiramo abahinga bose no muri leta bakajamo
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika turi kumwe na François Nduwimana muri neza muri hegafu Nduwimana
ariko kwa yashimo ngirage kana na leta yarasanzwe arimo
ndabona telefone ya Nduwimana isane yicitse ariko ariko avuga ko ibikorwa umushyanje yakuwe bunyoni byabikorwa bishimishije ntiyari bwaheze ikimvuro ciwe reka ariko tuje ko mushyanje aheje Bernard akora ingingo muri Veneza Juvenal muratwumva?
Allo?
Oui, muratwumva?
Buhoro mubaze kibazo gacumbirwe neza.
Oh, hari umunywanyi wa radio ijwi rya Amerika twaduhaye ijambo Juvenal muratwumva? Ndumva telefone yiwe nayo nyine itahari reka rero tugaruke ko mushe ntahe i Defense Rugema nawe nyine agire Juvenal ndabona muratwumva muri hehe
Mukanya
gato cyane gose iki kibazo cy'imbyiro duga ku jambo.
Bo, gente se cyo imbyiro nabona yuko habaye ibintu kagimishira ngandi. Eh twibere ko ibyari byose bitugoye byaza kubyara politike y'intwaro twigire ko bigiye guhinduka tubone by'ukuri twiza karabanze twifuza neza nk'uko byariko biravugwa nari ibintu bidindira bikabura bitoro isukari ibintu byinshi abanyagihugu batoba tusanga dukenera rero twizere ko kuba n'imyaka keza kuko ibintu bigiye guhinduka kugira natwe umunyagihugu mutoya aronke icyo yifashisha.
Murakoze turakumva hari ikibazo ufise?
Yego, nta kibazo kwa rugushirije ntererano yanjye.
Yego, reka dufate ku cyo cyumviro cyawe tugihe abashinzwe turi kumwe mu shinari defense Rugema Juvenal ati eka turizeye ko ubu hagiye kuboneka inyishu z'ibibazo bimwe bimwe nkora mutima ibibazo by'isukari eka igitoro n'ibindi muribaza ikintu impanuro mwoha nka leta nshasha kugira ngo ibyo bintu byose byabaye nk'ibibazo mu minsi iheze ibibazo bitabaye ku Burundi gusa byabaye n'ahandi mu bindi bihugu kugira ibyo bibazo eka ingaruka zabyo zigabanuke cyangwa zihere ikintu ivyimvira mu tanga nk'ibi.
Ekume biragoye kugira umuntu avuge yuko iyo mpinduka y'umushikiranganje wa mbere izotuma ibibazo byari bihasanzwe bibaho kuko aba iyo mpinduka ariko nibaza yuko yibungira niyo ntambwe ya mbere yo kugira ibibazo bihari bitoregwa inyishu. Ariko rero ikintu twovuga nuko hariyo ibibazo u Burundi bwari gusanganywe ibibazo by'u Burundi kwabo ibyo bibazo rero by'ingwano za Ukraine n'Urusiya byatumye haba ibitoro n'ibindi izo nabyo n'ibibazo bishobora gutorega inyishu mu gihe icyo kibazo abatwara bagifata bakamenya ngene bagitorera inyishu nko mu vyerekeye kuronka ibyo bitoro hanyuma abanyagihugu bakabironka ku rugero rumwe hatabaye ibitoro bya magendo n'ibindi ugasanga n'ibindi bifungurwa ari isukari n'ibindi ugasanga byose bironkwa habaye magendo ibyo bintu rero byo kugira byo gutuma haba fraude yo kugira ikintu kiboneke nibyo bintu bigoye kwicarigwa haba habonetse bike babisangire uko biri uko niko byogenda. Hari ikindi kintu gwe nohereza ko nuko ni nk'impanuro twovuga twoha umugambi uri ku butegetsi
mu kanya gato y'amasegonda 30
nabivuze yuko ari ibintu bisa nuko ari ingorane zivuye mu mugambi kandi izo ngorane zama ziriho ibyo rero no kwirinda yuko umugambi uri ku butegetsi uzumve neza yuko ingorane bashobora kugira bishobora gutandukira abarundi bose
yuko ukana gatoye cyane gose ndabona kanya kagiye mushi na defense Rugema reka duhe ijambo umushi na Pierre Claver Nahimana mu kanya gatoye cyane gose ibintu mubona byokorwa nkuko umunywanyi Juvenal abisavye na leta nshasha kugira ngo nka vya bibazo by'inkora mutima byaba mu misize mu Burundi birangire hoko guki yo leta yokora iki mufise amasegonda 30
ego itwice twarageze kukivuga yuko hateza gushigwaho umuntu afatiye ingene igihugu gipanze kuko ingorane nyamukuru nuko ubutunzi dufite buri koramanuka igihugu cacu ntikicimbura ibintu bihagije kugira ngo abanyagihugu baronke ibatunze neza ibihagije kugira dushore makungu turonke nayo amafaranga y'amadolari kugira ngo y'amayero kugira tushore kugura ibyo dukura hanze izo ngorane zose z'igitoro z'imiti z'ibiki byose biterwa n'ivyo rero hateza gushigwaho intwaro
Nishimike cyane cyane Claver Nahimana ndagushimiye cyane gose kukanya mu radio ijwi ry'America ndagushimiye nawe mushikana na Defense Rugema kukanya mu duhaye mu gatanga inyishu ku bibazo bitandukanye by'abanywanyi bacu turashimiye engineer Nelson tukadushimiye na CD yadufasha kugiranya ibiganiro turashimiye mwese nababaje ibibazo eka nabakurikiranye amakuru yacu mugire amahoro mwese n'ingoro mwiza.